Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamia na Washington DC. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amahoro ncuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri ko mumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda. Turabaramukije tubaha ikazi turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakara cha Bujumbura.
Michigano chimari saha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva kuri uno wa kane Uburundi buramutswa General Evariste Ndayishimiye yarahiye nka perezida w'icenda kuva ico gihugu cikukiye mu 1962. Perezida Ndayishimiye w'imyaka 52 arahiye imbere y'isango ryari ryarategekanijwe n'umurwi utegura amatora mu Burundi Seni bivuye ku rufuga iturumbuka rwa Perezida Pierre Nkurunziza. Mu ijambo yashikirije Abarundi n'amakungu akimara kwimikwa yagarutse ku vyo azoshimikira ko mu bisata bitandukanye. Mu vyo azoshimikira ko yavuze harimo ivy'ubutungane, imigenderanire ya leta yiwe n'amakungu, kubahiriza agateka kazi na muntu, ugushigikira abakozi na cane cane abakukuruke yavuze ko azofatwa mu mugongo biboneka, gushigikira abagwiza tunga igisata c'uburimyi n'ibindi n'ibindi. Imigambi itandukanye General Ndayishimiye yashikirije izokoroha gushirwa mu ngiro igihugu. Ndayishimiye agisanze cifashe gute aho mwebwe mutwumva mwifuza ko agishikana muri no myaka indwi iwe ya mbere yo gutwara ni hehe muri isanga y'ino munsi turacayiga nino utwo tubazo twose. Abatumire twatumiriye ni Gervais Rusikiri yabaye umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi kuva mu 2005 kugera mu 2010 ahava ba icegera ca kabiri ca Perezida Nkurunziza mu 2015 kugera hunza igihugu inyuma yuko we n'izindi nararibonye z'umugambwe CNDD-FDD ziyamirije manda ya nyakwigendera Nkurunziza mu 2015. Iby'ubutunzi bw'u Burundi bibarizwa mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mwigeze kubazwa nta nkeka rero ko mubizi ko ibitari bikiye mushinga ntahe Gervais Rusikiri ikaze mu kiganiro muri isanga dusangira iki yako.
Horo cyane murakoze kuntumira muri kino kiganiro.
Ego uwo mugiye gusangira kino kiyago kandi ni Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana we ari mu gihugu cy'u Burundi n'umuhinga mu by'ubutunzi n'intwaro ibereye ikaze bwana Faustin Ndikumana muri isanga ino munsi.
Murakoze cyane twatubashe kubana mwadutumiye mu kiganiro tona nakagiko kuramutsa mwene wacu mwenzi wacu Gervais. Nyabatwumva turamuramukije.
Narabumva.
Ego ndakumva amahoro cyane.
Ego kino kiganiro rero murumva ko ari ikiganiro kidasanzwe mari mumenyereye dukorera mu mihana yacu ariko kwera irahira ry'umu kuri w'igihugu mushasha wa Burundi General Evariste Ndayishimiye no musi twagarutse ngaha muri studio kugira ngo dushobore kuvugana n'impande zitandukanye. Muri izo mpande zitandukanye harimo n'abanyagihugu bariko baratwumva ijya nino ku isi yose. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezi na reka mugenzi wacu Venus Tashimiye Imana ariko akorera i Londres mu Bwongereza abanza tubwire muri make uwo Evariste Ndayishimiye ari.
Prezida mushya w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ararahirira kuyobora igihugu imbere y'abaturage kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega yavukiyemo mu mwaka w'1968. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu Burundi habaye imvururu n'ubwicanyi ndetse bwadukira na kaminuza y'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yamaze kurokoka ubwo bwicanyi yinjiye mu mutwe w'inyeshyamba za CNDD FDD aho yaje gushingwa ibiro byateguraga gahunda yo kunoza intambara no kubuhoza igihugu. Igihe CNDD FDD yashyiraga umukono ku masezerano yo guhagarika intambara, Evariste Ndayishimiye yagizwe umukuru wungirije w'ingabo z'u Burundi. Niwe kandi wari intumwa y'u Burundi mu mishyikirano yo guhagarika intambara yageze ku masezerano yasinywe mu mwaka wa 2008 hagati ya leta n'umutwe wa FNL Parti Hutu wa Agathon Rwasa.
Tukaba twiyumvira yuko ujya mu gujeje gushyira amasezerano mu ngiro wokorana ingufu nyinshi ukagenda ukaraba ugatandukanya izo ngufu ariko ziragwana ntacyo tuma ingwano igaruka. Ubu rero no kuvuga yuko amahoro yose ko abakuru bamaze kubyemera tuyazeye kuraba bagiye kuyashyira mu ngiro.
Yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri 2006 mbere yo kugirwa umujyanama mu bya gisirikare wa Perezida Pierre Nkurunziza. Mu mwaka wa 2016 yagizwe umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD nyuma atangwaho umukandida w'ishyaka wo gusimbura Perezida Pierre Nkurunziza. Yatsinze amatora afite amajwi 68.72%. Evariste Ndayishimiye hari byinshi abamuzi bavuga ko ahuje na Perezida Pierre Nkurunziza asimbuye: kwicisha bugufi, gukunda abaturage n'igihugu no gukunda Imana. Evariste Ndayishimiye abaye perezida wa cyenda wa Repubulika y'u Burundi, arubatse akaba afite abana barindwi. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.
Venuste Nshimiyimana ari mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Arakoze akabazo ka mbere ndakaruranisha kuri Bwana Gervais Rusikiri. Murumvise ahanini ibyo batubwiye kuri General Evariste Ndayishimiye, ariko mwebwe muramuzi, mwarabanye mu mugambwe, munaturuka no mu ntara imwe ya Gitega.
Ego cyane, duturuka mu ntara imwe, amakomine bitaniye atandukanye, mugabo n'amakomine yegeranye.
Ego.
Ikomine ya Giheta yavukamo nange nkavuka muri komine ya Bugendana.
Mumuzi gute rero mwebwe umutegetsi mushasha wa w'igihugu cy'u Burundi?
Icyo kibazo kiragoye, kuko burya biragoye kuvuga uko uzi umuntu muri ibi bihe. Umuntu baca bavuga bati tubaringe nameze, umuntu aca abona n'ingene ko igihugu kiri kurongorwa. Kuko ubwa mbere ho abantu barahinduka bivanye n'ibihe barimwo, bivanye n'imirimo bariko bararangura. Hama kandi ibyo ushobora kubona ku bantu kenshi n'ibimenyetso by'inyuma, hari aho rero imigenzo myiza cyangwa ingeso mbi ashobora kuziguhisha. Rero icyo gusa umuntu yovuga uko General Evariste Ndayishimiye ntabwo yari yarigeze ashingwa amabanga aho yigenga mu gufata ingingo canke mu gutunganya inzego zikomakomeye. Abarundi bamuzi cyane ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati, naho n'ikiringo nticyabaye kirekire cyane. Ahandi hanini yakoreye aho abarundi benshi batabona, mu biro by'umukuru w'igihugu. Ariko muri ayo mabanga nta rukurukuru rwamuvuzwe ko, icyo ni ikintu cyiza. Byumvikana ko ku by'abantu bararisha amaso cyangwa bakumvisha amatwi ntacyo abarundi uvuga kintu yaba bamuzi ko. Ariko bisubiye kandi General Evariste Ndayishimiye yamye ari mu nzego zo hejuru zifata ingingo, cyane cyane mu mugambi CNFD, mu rwego rw'abahumure bawo. Hamaka rero no kuva mu mwaka w'2016 niwe yararamutswa ku munsi ku munsi wa mugambi wa CNDD. Aha naho rero haravuzwe byinshi ku mabi yabaye icyo gihe, amabi yamwamwe akagirizwa urwaruka ruri muri uwo mugambi mbonera kure. Harabaye iterabwoba n'itotezwa ry'abatari mu mugambi CNDD, bavuga bari mu migambi itavuga rumwe na n'uwari ku butegetsi. Aho rero yari afite ubutegetsi bwinshi bukwiye bwo guhagarika bizo bitagenze neza muri ico kiringo yararongoye umugambwe bo hari rero biragoye kumenya ndeka ho bahari abamubereye intambamye ubira ngo nta ashobora gufata ingingo zikwiye aho naho rero ubu agiye kuramutswa igihugu cyose niwo mwanya wo kuzoraba ingene kumbura zobyifatamo ariko ari mu buzima bwiwe bwa butari ubw'igihugu butari ubw'amabanga y'igihugu uko ndamuzi asanzwe aganira neza kandi akaganira yugurutse mu gutera inkuru ko ari we wese kuri bato n'abakuru icyo naco ni ikintu cyiza cyane ubu rero yabaye umukuru w'igihugu sinzi ko azogumana uwo mutima wo kwegera abantu cyane cyane no gushyira mu ngiro cyane cyane ibikorwa gusumbya kuvuga ibikorwa bitaranguka nacyo abantu bashobora ku nicyo cyose nisha cyane abantu gusumbya kumbura amajambo gusa
reka turaza kubinoganza handi hatari ko Fosa namwebwe general ariwe umukuru w'igihugu mushasha ndayishimiye hari duke mwa mu muziko canke twinshi mwagiye mukora mu migambi itandukanye zaba ivy'ubutunzi canke iki umuzi gute
mujewe general ndayishimiye aho ntunda muziko nuko hari kera muraje amashuri yo muri seconde twarigeze kwa turi ku ishuri rimwe iryo rya Tenedo Bujumbura iryo ryaho ari mu gifata kimwe binusanga ama scientifique natwe turi mu yindi byaje muri sikesiye tugahura muri abanyeshuri biga tugahura muri za refectoire zande tukabwagira rimwe rimwe tukabonana nyene yari umuntu twari kuba muri iryo shuri ndavyibuka nyene kwa munyeshuri natera inkuru agira ikakunda gutera inkuru abanyeshuri nyene bagatwenga ngo tudavibuka ico gihe ko twarahura cari gihe mwiyo mwiga mu ishuri rimwe rya entena n'umuntu mukaza murahura urashobora kumubona mu nyuma rero iryo shuri rya lise Dorohero batinze baryugara cari rya babirice rifika universite jiwe nchanda kubandanya izingozi nawe nchanda ngo yagiye mu bazya mugabe urubaho ntitwagaje ku university yagiye mu bindi bisata nako twe mu bindi kugira ngo twashe tuguma tuhura cyane ariko mu nywa no mu mabanga nyene arongoye umugambwe sende de twarashobora guhura rimwe rimwe mu biganiro batumye n'ibiganiro batumira hajya mu bamenyesha makuru yego ndi kwa turi mu kiganiro ashikiriza ibyinzu kandi ushikiriza ibindi duhunda amarotete guverine mantare ukumva ko ari umuntu nyine yugurutse ibintu kwa byumvira bivuga ukumva ko ari umuntu ashaka kuba yovugana n'abantu naho wubu ubona yuko abo bantu batoba ashaka kuvuga rumwe ukumva yuko atari wa wundi yuvuga ngo we ko tutayibona kumwe ntunyegere icyo narakimubona ko kabura ati nimuze nyine tuvugane tubishyira habona tuvuge tuvuge icyo narakimubonye ukaga urumva ni ikintu cyiza cyane urumva nyine muri icyo gihe ibindi urumva nanjye nogarukirizaho niho ndaniko niho ndavuze mugabo ibyo namubonye ku muntu umengo ni ibintu byoshobora kumufasha muri iki gihe abarundi bameze bagiciye mu ngorane zitari nke byoshobora kumufasha kubabumba kuko burya hari n'icyo bita karite za kamere y'umuntu zimufasha mu kurangura ibintu nubwo woba baranonose ibintu mu by'ubuhinga hariho impano tugeza kuba ufise muri kamere kawe nza kuhirira cyane ibyo uba ufise mu buhinga
yego hanyuma mwese yaba Gervais Rusikiri canke Faustin Ndikumana mwumvise ibitari bake mu majambo yashikirije ariko ararahira hariya igitega duhere kuri mwebwe ga Gervais ijambo yashikirije mwaryumvise gute
ba namajambo akunda gushikirizwa mu majambo yaba amajambo yo kwiyamamaza mu migambi yariyo yose canke mu bibi vy'uko watowe ashikirizwa ubutegetsi imvugo yamari nziza cyane mugabo nibaza ko icyo abarundi barindiriye ishyirwa mu ngiro by'ibi bishobora kuba byavuzwe biha icyizere abarundi gusumba amajambo kuko ugiye kuraba no muri aka kahise murabona ko Burundi umenga ntibuvaho buriya ahubwo burasubira inyuma ariko ugiye kumviriza imvugo mu migambi haba hari icyizere mu migambi mugabe ibikorwa bikaba bike nje tuma rero ngira ngo umuntu yaraba cyane bizokorwa gusumba ibyavuzwe
yego namwe ga ifostandi kumana muri bya bindi mwagenda muravuga haba mu butunzi muki hari ico mwumvise kibaha icizere mu jambo rya perezida mushasha general Evariste Ndayishimiye basanzwe banataziranye va
yego jewe yego umuntu naho vuga ati ashira ibintu mu bikogwa mugabo jewe ndakunda kuvuga umuntu arabanza kanabivuga burya kujya mu Burundi bavuga bati umugabo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo burya jewe yamurishikirije biranezera kuko warishikirije wagiyumviriye abasigara kuraba kumbure naho bigenda mu ngiro ati mbega yo bari kagogwa n'ibiki mu kurishyira mu ngiro mugabo jewe ntamuma mfatira kuri rimwe waravuze avuga ati yo bari kagogwa n'ibiki tumushigikire tumubaze iki tumu mugabo gumuhera kuri rya jambo yavuze cyo kimwe rero n'ubutokubwira ico yifuza gushikako nkatse mu mashirahamwe yigenga turakunda umutegetsi yacu kirije ikintu kuko twamadufatira kubyo yashikiza ati nzorangura inzorangura ituti twagira tugufashe kurero none byantiye hehe mugabo twamadufatira kuri iyo jambo muntu byo yashikirije jewe numvisemwo bitari bike nshagati akazi na muntu yabigarutse ko kandi je yakoresha imvugo nakunze ankura avuga agateka kazi na munati je ntibazo yinda ukanyigisha nka ngo waende wapfa kuruta kandi mwo nyene jewe nzogashigikira ibyo ni jambo rero ari komeye gose ko n'umuntu agateka kazi na muntu bikarinda ngo baze kukubwira urumutegetsi kana
hariho hariho kwica hari habavuze ku mbuga ngurukana bumenyi basa nkaho bamugarutse ko ati mukungene yabivuze yavuze ati ntibabinyibutse nkuko bakunze kubivuga abavugiye ku mvuga ngurukana bumenyi bavuga ati kwabaye nk'ukwibutsa abanyamahanga ya mvugo bakunze kwagiriza ubutegetsi bw'i Burundi yuko biyama abanyamahanga cyane
uko no bivuga urumva avuga ati je agati akazi umva agati akazi na muntu avuga ati jibe ntibayinda gukanyutse abanyamahanga ndakiyumvamo ibyo je ndafata niyo bari yangaje mayi cyo si je ndacumva ko cyo bari ntambanye kuko n'ubundi kintu ntibayinda kuza kukubwira ari nk'agati akazi na muntu ubundi uvuga ati jibe ntuza kongera kurwanya igiturire ngo nuko jibe nzobikora jewe nyene iyo jambo jibe ahubwo numvumeye ngo niryo umuntu aca naho twoba jewe anma yaka yifugaga n'afuti warabu mwarabu ijambo kiza ati ntibayinda kwisha gisire mu ngiro rero iyo jewe niko nari mwe wese afite ngena boni ibintu iyo jewe niko nari tahuye kuko ucumwa kuwo umuntu avuga ati jewe nzobikora kandi bibonekera mu bikogwa kuko yarayize mu kacabira ati turabere muri bya bikogwa hagati ya kazi na muntu nye hari ukaraja mu ngiro
reka kubera ko hari abanyagihugu batandukanye njya nino bagize bavuze ko bafite ibibazo bitandukanye no gushikiriza nabo nyine nsho biyumvira tuje ku mirongo ya telefone duhereye kuri Desire Ikadze
mahoro mahoro
uherereye he
bo je ndi Bujumbura n'umunyagihugu w'Umurundi ndi Bujumbura
Bujumbura mwakurikiranye ivirahira vya General Evariste Ndayishimiye
ego kuva mu gitondo kabisa kwari kuri televiziyo abandi ku radio twumviriza tuvuye ko ubunyene makabirende
ego akabazo rero kawe canke imererano
ego je mu bisanzwe akabazo nagombe ndakerekeze kuri nyakubahwa rushikiri sinzi no mesana no muri kumwe
ego turi kumwe
ego nagombe na manina mu shimira ku kuntu yitabiye kino kiyago ama ikintu ngo menda mubaze ni nk'agatererano mu bisanzwe Burundi bwacu
duga ku ijambo turiko turakumva Desire kandi unyarutse kugira ngo ducunguze umwanya
uravye hanini ubuzingamikwa n'imvugo y'abanyepolitike bamwe itajya mu ngiro abandi aho gukosora ukamenya ngo bibaye nk'akaguma yewe rero icyo mbona abo banyepolitike cyane cyane bari hanze bogabanya kuza baravuga nabi igihugu cyabo kubera imbere ya byose kiba ari igihugu bagataha tukubakira igihugu hamwe kubera je mbona ari amahoro n'umutekano mu Burundi no kumurakoze.
Turanasaba abariza kugira ibyiyumviro byabo baterera kuza kubishikiriza mu rupfasoni ijwi rya Amerika, tukubaha umwe wese tukubaha ibyiyumviro byiwe byumvikana ko ku iyo babishikije mu cubahiro kandi atagutana kwa majambo babiko biza mu murongo dukorera. Murakoze ngaho I Bujumbura Desire.
Ego na mugira kazi keza murakoze.
Ego Jave mumvise ahanini Desire avuga ati abanyepolitike bari hanze irahira ry'umukuru w'igihugu mushasha muri banyepolitike namwe bwe bari hanze igihugu kuva mu 2015 muribaza ko ari zo hava rikurikirwa no gutaha kwa abanyepolitike batandukanye bari hanze igihugu.
No, ego na ndamushimiye bose byizanye ne nkuko mushikirije icyumviro cy'umwe wese umuntu aracubaha mu ngene kiba gishikirijwe. Ubwa mbere bari hanze nibaza ko ntibavuga bidakenewe, bavuga iyo hariho ibyo kwamama kandi byo mu bisanzwe byacuza ahubwo gufasha nko gukebura gufasha gutanga impumbero gutera ibyumviro ntaba byategerezwa rero ku gusa nk'ibihagamye. Muri iki kiringo rero nyuma umuntu yokwita amatora abarundi bakizeyemo byinshi harimo rero n'abahunze burya nta kiryoshya nk'uko umuntu yidegereza mu gihugu ciwe ashatse kuba hanze naho akaba gushaka kwiwe mugabo atagiye kuhaba ukubera hamwagiye ahandi yari kuba mu gihugu ciwe. Nicyo gituma rero igikuru ni ukuraba ibyatumye abo bahunze bahunga ntibahunze umuntu bahunze ibyo ariko birakorwa babona bibateye ubwoba bibangamye ubuzima bwabo nibyo rero byose gukosorwa kugira ngo abahunze babone yuko hari cyahindutse hari ukwizera inzego zubahiriza bose zigatunganiriza bose ntihagire abasubira gutwarwa ku mugono gutotezwa nibyo njye bitiza kurangwa kugira ngo cyacizere hagati y'abantu n'ubutegetsi gisubire kiboneke hamarera nta kibuza kujya kumbura abantu mu guhunga batasezeye no mu gutaha bamwe bamwe ntibazorinda kuvuga ngo ndatashe bazosanga bari mu Burundi mu gihugu cyabo.
Hanyuma nk'umunyepolitike muzi n'ingeni vya politike bigenda murazi ko mwabikurikiranye hagufi na cyane cyane kuri dosiye Burundi muravuze ati ikiringo cicizere umuntu akibaza ati ico kiringo cicizere coba kirekire coba mu mwanya wa hagufi bigenda gute ico cicizere kizogaruka muzo kibonera mu misi ya mbere bizorinda kwa biganiro cyane.
Oya icyizere burya bivana n'indi ngingo zifashwe umwe wese niwazi urugero rwiwe ku bijyanye n'ibyamubangamiye ninge nabona ibibazo by'umutekano muri iki kiringo kirangiye cyo mu mwaka wa 2015 gushika muri kigihe cy'amatora hari abahunze bamwe barahunguka abandi bagumiye bari abandi bariko barahunga urumva rero umwe wese niwe ahita akaraba ati mbega kibangamye umutekano wanje kiri ku rugero rungahe cyagabanutse cyangwa cyaduze nibyo nicyo umuntu araba akavuga ati harageze ko umuntu ata nta kiringo umuntu arinda kuvuga ngo umwizero ni muri iki gihe n'ejo habonetse ibikorwa byiza biranga yuko hariho icyahindutse cy'ukuri abantu bazotaha abandi bataye hirya y'ejo abandi bataye umwakuza niko kiza kugenda akarorero mu muntu yafata ni umwaka wa 2005 umwaka wa 2005 haravuzwe yuko intambara yari cyavuzwe umwaka w'2003 yuko intambara iheze hanyuma abantu ntibaciye bataha bararindiriye bararaba babona amatora y'umwaka wa 2005 agenze neza bati bwa bundi rero bati kumbure ibyo byavugwa n'ibyo reka dutahuka abantu bace batahuka ku bwinshi cyane mu mwaka wa 2006 murumva yuko umwe wese agenda araba ati mbega bimwe bibikorera vugwa biriko birashyirwa mu ngiro nicyo cyo navuhereye ko nti kuvuga ni kimwe gushyira mu ngiro ibyo ukuravuga nico gikomeye cyane nico giha ugwizera abantu ibyo nabyo ntifata umwanya muremure ibintu bishobora kunyaruka cyane
nubwo mutavugira abahoze bari inararibonye canke mu mugambwe muri buriya butegetse mu mugambwe CNDD-FDD mwaragiye mu kandi mwari mu byizigirwa buriya mugambwe ico mwiyamirije mu 2010 mu 2015 yari manda ya perezida yashengiye Pierre Nkurunziza ntawe wacha yibaza ati kibazo caravuye mu nzira
oya nkuko nabivuze burya ingorane ziri mu Burundi ntishangaze ku muntu umwe gusa n'ibintu bifatanganye umuntu muri mu Gifaransa niho kumbura umuntu aronka ijambo rikwiye yita sisiteme canke urugero rw'intwaro ibyabaye mu mwaka w'2005 rwari urugero rubi cyane ku bijyanye no kurongora igihugu mu gihe abashaka kubahiriza ubwirizwa shingiro canke ibyumvikanye ko n'abarundi mu masezerano hari amasezerano ya Arusha bitubahirijwe urumva yuko guhonyanga ibyacu mu ibwirizwa shingiro cyangwa mu masezerano ni ikintu kibi cyane ari nacyo gituma kumbure muri ibiringo yo kujyamwo cyangwa turimo kuva uno munsi icyifuzo nyamukuru ni uko uwo ari we wese yoheza kubahiriza itegeko akarigendera nico kintu nyamukuru ibyo byose by'ukunyura ibitunga rya leta by'ibiturire ibyo byose by'ukuhonyanga agace k'akazi na muntu abaricwa nabi abafungirwa ubusa kutubahiriza bya nkenerwa biranga demokarasi ibyo byose ni ingorane kutubaha amategeko kuko amategeko yo yaratomoye kandi yategekanye n'ibihano by'uyarenze mugabo iyo rero ayo mategeko atubahirijwe n'uwategerezwa kuyahagarariye ubwa mbere wo hejuru cyangwa bamufasha amahubwo bagaca bakingira ikibaba nabo bariko barayarengana niyo ntandiko rero y'ibibi igihugu cya gicano si mu Burundi gusa ahantu hose byagenze gutyo uhasanga marira n'amaganya
reka tusure ku mirongo ya telefone twakira abandi dufise Blaise Icard Blaise uratwumva
ego ndabumva rwose
ego uherere he
andi mu Faransa
akabazo kawe canke intererano ku batumire bacu
ahanini nta kibazo mbona ko ibyo bavuze nsa nk'ubu bishigikiye discours y'umukuru w'igihugu mushasha umuntu yoyumviriza mu mico ibiri hari ibyo yemera azokora hakaba n'ibyo atavuga kandi yari kuvuga byohumuriza abandi muri ibyo atavuga harimo n'imvugo ashakoresha idahumuriza mu gihe agaruka na ya majambo twaguma twumva abakoloni nibo bazanye ingorane mu Burundi ego nibyo ntitwuvuga ngo bakoze neza gusa ariko ujuza ni ibintu bishasha mu gihugu ntiwoca usubira mu majambo nka ya kera hanyuma hari n'ayandi majambo atarakoresha avuga abarundi situ abatari mu Burundi ngira ngo yavuga ibipfamutima muri ico gihe ucumva kumenga ntaje ahumuriza bose hari ibintu byinshi mu byo yavuze abantu bo kwibaza bati mbega zobishobora cyangwa ntazobishobora Faustin yasiguye aravuga ati ahubwo hari n'ibyo avuga ko atakeneye nuko borinda kwimubwira nk'ibijyanye n'ibyo agateye akazi na muntu ngo arabigira zobikora Imana ishimwe ko abizi hanyuma yanavuze yuko mu bazotora bazomufasha gutwara azishunga ngo ijambo yakuye muri Bibiliya iyo jambo umuntu aryumvirije uko yarivuze rimeze neza abantu bazoba bameze neza bakunda Imana kandi bubaha hagati y'akazi na muntu ngo kandi badashyira imbere inyungu zabo ibyo nibyo twifuza twese mu gihugu nimba zobikora ariko hanyuma ikindi nacyo kidutangaza ntiyigera ayerekana neza yuko intwaro yarimwo nyakubahwa wahoze ari cegacu mu gihugu yayivuze ati hari ibintu byabaye kuva mu 2005 nta na kimwe yigera bivuga ko ahanini anavuga yuko ataje kuzana Uburundi bushasha atanaje no guhindura ibyari bihari ahubwo aje ku gusayiriza ku myaka 15 y'uwa muradi igihugu yitasamo yitwa Segekuru wengo ni Samuragwa. Urumva bishatumvikana ko bijya twebwe bamwe muri twebwe tukunda kuvuga ko bidutera amakenga kandi bamwe muri twebwe twahora twiyamiriza kandi n'ubu tukivyamiriza bica bidutera amakenga yuko azo hava azibagira yavuze kuvyerekeye ubutungane ko asaba yuko ubutungane bwogera neza yanasubiye guha gateka nta wuzi ko azoshira mu ngira ariko niyabishira mu ngira zo bari byiza ugwego rw'abashingano rw'abashingano nta ku misozi burya bakora neza ariko ikibazo nuko nago nyagwego rutari tukimeze nkuko rwari rumeze kera abo ngira zoshasaba kuntu nago gusubirwamo rugahabwa gateka kandi rukongera ugasubira kumera nkuko rwari rumeze kera
hari hakabazo
usanzwe ikibazo umuntu yokwibaza si ico nubaza bo nyene no kibaza ahubwo bose abitwa ko bahora bafise ico bagwaniza ubwo butegetsi bw'u Burundi apana kuna kugwanya washaka kugwanya ubutegetsi ibaho ahubwo kwiyamiriza amabi akogwa n'ubutegetsi nashaka kubabaza igiskuru ariko aravuga tumaze kuzumva ku bantu batari bake ziba nziza hanyuma muna kitega ko hagira ihinduka tukabibura twashaka kubaza hamwe bamwe muri bo yo batuma ko gufashanya nawe bo vyakira gute bo vyemera cyane bo vyemera
ako kabazo kabadije ndega Gablaise
cyane cyane nk'uwo ari mu vya politike cyo tusindi ko uwo ari mu vyo mu vya bigenga yo ava yemera kubivamwo akaja kumufasha kuko mu gihugu gifashwa na bose force de sindi ko yo narabonye ku ngubuka na benyi urabona ko haca ibintu byinshi by'ubeshi cyane ntumbaze bashiramwo ngo mushikiranganje w'ibyubuto unkoze ubutunzi bakavuga force sindi ko kumenga barabeshe ako turazi kwa rubeshi bica ku ntunze kungura na kamera ngo bakumubaze amego muhamagara kuja kufasha leta yo kwemera kuja ntunze nyakuwa warushikiri nanagira na mubaze nimba abo bari kumwe nawe nyene arimwo hamwe yo bahamagara kuja kumufasha yo kwemera kuja ni giki asaba kugira ngo yemere kuja twarumvise kandi yuko abantu benshi babiyamirije ko ajya amatora yabaye mu busuma tukaba twaboye yuko mukuru w'umukuru w'umugambwe CNL bena muka perezida yitabye Imana Nkurunziza atariho bari bari hari ico baba bumvise co bacatumye batajayo twabonye amatangazo avuga yuko rwasayo batatumiwe kuko yari katatumiwe yatumiwe yari kugenda ikibazo umuntu yo kwibaza sinzi ko bo bafise amakuru baturusha mutambukanye umukuru w'igihugu nawe twarumvise ko yigeze kugwarira mu Kenya bakavuga ko yoba yaragwaye ijya ndwara ya virusi corona ariko abavugira leta ntibigeze babyemanga tukaba twibaza ko yoba yasivye kuko yoba akiri muri karantene ya covid canke yashavuje nuko bashize investiture ku kurahira umukuru w'igihugu mushasha imbere yuko bafuba
Adeleze twemeranye udukundire mugabo urumva ko hari nk'ibibazo y'abanyakubahwa Gervais Rusikiri canke Faustin Ndikumana batokwishura ko kuko vyega umupfasoni Denise Bucumi agandaye kandi turanamuhojeje baraza kwibanda ku tubazo wabajije kiretse nimba hari amakuru yandi bwite bafise ariko imbere y'ukugenda nawe ndakubaza wababajije weho ko uvuga ngo biyamirije numva uri ngaho mu Faransa niba atari banga uhari nk'impunzi uhari nk'umunyeshuri uhari nkande
ndi mpunzi yahunze kuva ya gatatu na 25
uri
yitabye Imana afashe ubutegetsi ku ngufu
uriteguye none we gutaha wakabajije abandi nawe uriteguye
jewe mu byantumye nta kintu na kimwe kirahinduka gushyira amango siteguye guhunguka bitarahinduka ariko nisivuze ngo nzohera mu mahanga
Mm. Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Faransa yego Faustin Ndikumana akabazo kablaze mu Faransa atari nka hamwe General Evariste Ndayishimiye akwegere ati ngo uje muri leta yanje ni ego canke ni oya
jewe nibaza yuko yavuze ati abo bahiganywe yuko ashobora kubegera ku migambi abarundi benshi bafite imigambi bashobora guterera nuko abantu kenshi bakunda guca babona ibintu by'icyaro cyangwa by'ibiki mugabo haba ku mashyirahamwe wigenga haba ku byumvira umuntu atanga haba ku mazemba ashobora kuba umunashora guterera kuri vyinshi rero ibyo kwinda vuga ati umuntu aja ku muri leta arinza guhamagarwa muri leta yo kugira ati burya je nda gushaka kwiki ico bitarezita ati jewe nshaka kumfasha iki rezulta nifuza ni kandi wonjikira ko gucya kandi ibi bintu nshaka ko bija mu ngiro ku akakubwira ati indikatere yo kubishika ko niyi wewe ndakwize ko mbona ufise ubu buhinga ubu n'ubu n'ubu bya banga ba technocrat agatiki mfasha muri iminsi kuri ibi n'ibi 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 wagufaza gusabye icyo ashoboye kandi ukabona ko ari bezi tubyirushe kandi ku gihugu izo numva byo bari bisanzwe mugabo atari bimwe byo kuvuga ngo abantu bagiye muri leta kwicara ngo bagiye mu biti ngo kwicara ngo batangure kugabangana ibintu ngo bagire gute ibyo jewe iwanje nta birimo
hanyuma
ngira etide y'iki kintu mudufashe kubera mu mashyirahamwe yigenga muduterere ibyiyumviro ibyo turashobora kubitera
hanyuma
gafata yuko twe dushira muko kuri rezulta umuntu aba yifuza nica gusabye ati umuterere mu buhinga ufise numva kiba ari ikintu gisanzwe kuko nk'ubugiye muri politike nta miganwe tuba turimwo abagusabye kubera ubuhinga uterera mu kintu agusabye
hanyuma naho ruriya rutonde bariko baravuga nta kimenyetso urabona cabegereye ubutegetsi ico bacerekana ko bazokwegera hari urutonde rwasohotse na John ararubonye iryo zina ryawe ririmo
yabijya twese urabona amarego sosi yamaze kuza twese bya twa turiko turayibona gutyanye urumva nta ni kujya tujya nkunda zikuzira cyo ko nta bumenya ati bivuya umuntu abibona uko nyine arengana
nta kimenyetso cyo mugabo cabegereye umugambwe urabona turacerekana ko bazohava bakwegera ngo bafashe kurongora igihugu
itabere baje ntawe turavuga rikintu na kimwe yatwese twabibonye biriko birarengana ku mbuga ngo kanda bumenye arengana umuntu kayishyira muri ibyo bintu bose baguma bandika kabisa nta
ego nyakuba Jean-Pierre Dusikiri namwe bw'akabazo babajije atari nk'amwe babegereye bakavuga ati muze mudufashe kuyobora kino gihugu murazi ko atagi n'ivyo baba barikora mwaba muri ko muyiga mwabikomwigeze kubikora muri tenguriye kubikora ari nk'amwe bobegera
bo nibaza ko ahinishi ubugire mu byo nashikirije kubahunze muri kino kiringo kirangiye cyo mu mwaka wa 2015 ndetse n'imbere yaho hari abari bahunze imbere yabo umwe wese arafite kiba cyaratumye avuga ati ibintu biranse reka mbanze nkinjure icyo gituma ko nabivuze uko umuntu agenda abona ati ingorane jewe zirandemereye zirabaye amananiza abantu bose ntibibashye kiba rimwe icyo gituma n'abagiye barahunga ntibahungiye umunsi umwe bahunze imbere y'umwaka wa 2015 hari bahunze mu ntango z'umwaka wa 2015 hagati inyuma nibyo kimwe rero n'ibi byo gutahuka nicyo kimwe mu bisanzwe hariho kuri bamwe hasi dukunda kubwira bose kuko abahunze umwe wese arafise urugero agenda apimira ko niho navuze nti gafu mwaka wa 2015 mu gihe bamwe bariko barahunga hari abahunguka kuva mwaka wa 2015 hariho baba bagiye baza barahunguka kubera abona ati akumbure jewe ndabona hariya nta burani gifite naha rero ibintu ntibatabyokorwa kugira ngo n'uwo taha ntiyo taha gusa ngo nuko barinde kumpamagara mugabo umwe wese ashobora kugenda akagira intererano atereye mu gusanura igihugu cyacu mu kucubaka neza mu biteka mu bumenyi bwiwe ashobora kugenda akakora iyindi mirimo ndetse itari n'iya politiki mugabo hariho rero ibyankenerwa ubwa mbere hoho ni ibiri by'uko umuntu wese yokubahirizwa mu byiyumviro byiwe by'ibyiyumviro bya politiki cyangwa n'ibitari bya politiki by'uko abantu bagira ubwoba bwo gushyikiriza ibyiyumviro byabo cyane bakaragwa ku mugono kubera bashyikirije ibyiyumviro byabo ibyo bikahava hari ikindi ni uko abantu boronka amakuru iyo kandi amakuru mu binyamakuru nyine bicaguriye hajya kuvuga abafise imigambi yo gushyikiriza amakuru bakahabwa ubwo burenganzira mugabo bakubahiriza amategeko nabone mugabo amategeko nayo akabakingira ikindi nyamukuru ni uburyo igihugu kiba kirongowe gihe abantu bose bashobora kuba bafite ijambo mu ntwaro nziza ya demokrasi, ibiranga demokrasi bikubahirizwa, ntashiriza ko abantu bashobora kumva ko bagiye mu gihugu cyabo kandi bazokuba batekane mu mutima. Ikindi nacyo harabaye ibintu byinshi cyane cyane mu bintu by'ubwicanyi twabonye muri iyi myaka itanu iheze, ngira abantu bagiye bicwa biteye isoni, ababoretswe gupfa, harabazimira bagatugwa ibiziga kandi bazimiriye mu nzego z'umutekano. Ngibyo rero ibintu biteza gukosorwa. Bimwe navuga ibyo ntibirinda n'imyaka, hariho gushaka ibyo bicari kosorwa n'ingoga. Uwari we wese rero ashatse gutaha arashobora gutaha rwatsi bazahamagaye ngo aje mu nzego zimwe, kuko ibibazo byo mu nzego zose biraharuwe. Nimba izo miliyoni icumi z'abarundi cyangwa zirenga bazokwizera kubura n'uburambo kucanye gutera igihugu cyabo bari mu nzego za leta aho kuba ari kwihenda, ibibazo biraharuwe.
Hanyuma ku kabazo yabajije, sinzi ko ari amakuru mwami bifise ko nibisanzwe ko agatongwasa atavuga aruyongoye umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi akabari nyicegera cakabica umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi atabonetse mu birori byo kurahiza umukuru w'igihugu mushasha General Evariste Ndayishimiye.
Bon, nitwabukina cyo abyumvira ku mugabo fatire ku byavuzwe kugena amatora yagenze mwambise cyegeranye byagiye birashyikirizwa n'abigenga cyane cyane abayacungiriye bo muri katolike, hama ukamenya cyegeranye kwasa nawe yasohoye yerekana ko biriko biratangazwa by'amajwi bidahuye na gatoya n'amajwi yari yaronse muri ayo matora. Ngira n'ibintu bishobora kumvikana yuko ashobora kuba agifite ishavu. Natwe rero ni ukubitegera gutyo kandi ibyo rero bifatanye nayo mareko ndavuga mu bijanye n'intwaro na demokrasi. Nimba by'ukuri byashyikirijwe kandi tubifate gutyo kuko byashyikirijwe n'abantu bari iki kigwa bimvuga kuri, ntabwo abaserikare b'igihugu katolika bashobora kubesha ku bintu bityo byashyizwe nimba byagenze kujya kubara akamaramaza, kuko bimwe na bimwe mvuga byo kubaha amategeko byo kubaha inzego murumva n'ibihe tuba tubitanguye ayo mategeko yaho nyanzwe abantu barenganijwe. Mumva yuko twadutanguye intango mbi ari nacyo bituma rero twasa nimba atashoboye kwitaba muri ibyo birori mu gihe yoba yatumiwe mugondi badakoreba yatumiwe, kuko numvise bavuga bo mu nama buri numvise bavuga bo mu nama nshingamateka nawe ari mu bayirongoye no kuba ari hari nibyo byo ndabisigura gutyo yuko ngira ngo atarategera neza nawe byamushyikiye, kandi si we wenyine nibaza ko hari abarundi benshi bakijumarariwe batarategera neza ibyashyitse.
Fosta, wowe kuri mu Burundi hari amakuru y'ibyagwasa wowe ufise ku byerekeye impamvu atigeze aboneka hariya mu kurahira?
Oya kabisa, kweri urumva ntabyo nta makuru sinashakora ngo mwagwe bagiye nk'umutwara senere cyangwa mu nama nshingamateka. Ngabo nabonye abarongwe n'amashingamateka, umukuru w'amashingamateka ariho yarari ukuri ntacunzi. Mugabo urumva yavuga ati amatora yagenze uku, we yari umuntu ari mu matora kandi yahiganiye ico kibanza, yahiganiye ico kibanza, urumva akabona ko amajwi ashobora kuba afite menshi, arafite ingene umugambi we babikurikiranye n'ibyagiye biravuga. Urumva tugiye ku kijyanye na kompetisiyo y'amatora, urumva arashobora kuvuga ati jewe mfumbure ibyavuyemo ntibyamushimishije, nta wuzi yuko bishobora kuba bijyanye n'ibyo. Mugabo urumva gusa ikiboneka ni uko nubwo ubutwo hatinze kuko izo nzego zigeze kubaha izo nyigashingiro, iyo dutize tukavuga ati dukira urubanza gutyo abantu bakurikizanye n'iby'inzego ziba zivuze, mugabo iki kiringuro ndabanza kuko naco co tuma uyu mukuru w'igihugu mushasha General Evariste Ndayishimiye yavuga ati reka rero ndabinyere no kunga abantu akabariza mu byumviro nkagira gute hanyuma ngize kuvuga ati nabo twahaye ndo ndashobora kubijya tukavugana tukagira ikindi ari migambi afite bakanterera yo virtue kuva kwashatse kuyerekana sakuheza akayishyira mu ngiro hanyuma rero mugabo ikijanye na ni itunga ry'amatora defi do la transparence electorale yo mu Burundi acari ibaza rero muri zo za diba kumbe hazotinda habe n'andi matora ibaza ko ivyo bintu by'ibizigizigi bijanye n'ingena amatora atunganyo izo vyarasuye guharirwa kumbure tukazotera dushikira ayandi matora hari akarusho kumbure mu kwizera nyine babiri ko biragenda yamwe nabandi
rero ni
muri demokrasi nyine bica bigenda bizabiratera imbere bitera imbere ibaza yuko haro nk'amatora zo mu 2020 na gatanu kumbure y'abashinga amateka imbere ko namwe kuri bazwa 2020 ibaza ko ibazo nk'ibyo kuyavuza ati ibazo byose bizabiragadirwa nibaza ko zabararaba ingene ikitagenda neza bagenda baracamiriyora hama igihambaye nakuruka camye ati bigenze gutyo abarundi barerekana aho bashigikiye twaraba kampanye ngene zagenda akavuga ati ubu rero ngira ndi wa mukuru wa bose nababandi batadutoye ndabumvirize kandi ndigerageze kuba umukuru w'igihugu arasambra kumviriza bose kandi ntagira ikibazo na kimwe kiba tabu ibibazo byose bigashobora guharirirwa ko mu ntumbero yo gutera tujimbe.
Reka turaza kurondera agatongo asa mukuru mugambwe sene bitavuga rumwe na leta y'u Burundi twumva impamvu atabonetse igitega. Turose bibona imana ku murongo wa telefone ibona imana ikaze.
Ndahumba cyane.
Uherereye he gazone?
Ndi Nairobi muri Kenya.
Utse uraba abari ruhande yawe bagabanye inzuru kugira ngo dushobore kuyaga twumvikana. Akabazo kawe kwatumiriye twagutumiriye Faustin Ndikumana na Gervais Rusikire.
Bo akabazo nagomba kubabaza muri 2015 baragiye hamwe ari amashyirahamwe bari mu cyo bita FOSC barabwiye abarundi ko bo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu yarahari icyo gihe
ariko ndagukosoye ndagukosoye ntibagiye hamwe mu cyo bita FOSC kuko iyo ni runani rwibereye ukwago ngaho onye bagiye mu cyo bise alto troisième mandat bavuga ko biyamirije ikiringo cya gatatu yego icyo bise ikiringo cya gatatu
yego hama nagomba nse n'ububabaza inyuma yabyo hari abahunze hari n'abagumye mu gihugu ubu unye bagiye gukora iki kugira ngo bajya bari muri iyo muri yo hari cyo toze manda basi bo barahunze kugira nabo baze bahunguke. Ikibazo cya kabiri nako masa nubo baza bonyene mu mashyirahamwe batwara maze sindi wa kera cyane ariko maze igihe kinini numva aribo batwara ayo mashyirahamwe bobo iwabo mu mashyirahamwe batwara hoba hariho ibintu by'ibyingo
bibona imana ariko ndagusaba ikintu kimwe ntudutware mu by'amashyirahamwe turi mu byo kurahiza umukuru w'igihugu cy'u Burundi bigiye gukurikira n'ibindi byose ikibazo cy'amashyirahamwe n'uyundi munsi
yego ndabyumva ndabitahura hama ku byerekeye kurahira kwa Evariste Ndayishimiye twebwe nk'abarundi turi mu mahanga hariho ku ruhande rumwe turabyiteze ko ihinduka kuko kenshi iyo umuntu mu bihugu byinshi iyo umukuru w'igihugu mushasha arahiye abantu bamaba bamwiteze ko yuko azohindura ibintu na cyane cyane ibintu bisanzwe bihari naho kenshi bikunda kurangira uwo mukuru w'igihugu akora ibintu biba abanyagihugu n'atari bose muga kenshi bikunda kurangira uko rero nkaba nkajewe nsanzwe mba hanze y'igihugu nize ko uwo mukuru w'igihugu mushasha twamuha umwanya tukaraba
urakoze
ibikorwa byiwe byateguriye
urakoze cyane ibibona imana ngahi Nairobi munkundire abatumire bacu harutse bazuye abajije tutabega naco gituma tutanatugaruka ko ahubwo twakire Jean ku yindi murongo wa telefone Jean ikaze ku ijuru rya Amerika
ya murakoze ko mayi jamu
uherereye
he ndi Uganda jinja
akabazo kawe
so kibazo nje ndi kumva nisha kubaza aho ba bagize amashyirahamwe so kibazo cyane ushaka kubaza kibagiye ku kuraba neza neza hatu twahunze igihugu babona yuko mu president bari kurahiza azahindura iki nkatwe turi ino turi mu buhunzi tutari dufite aho turi neza neza kandi tukaba tubona ari wa mugambo nyine seni defudede ari wo watumuye icyo gihe twibuke imbonera kweza twirukanye zishaka kutwica nasubungu nk'ubu tutekereze ko tuzi ko hari ikintu kizahinduka kuri mu president kandi tubona byose ari bimwe iwa mugambo nyene ni ba bandi nyine nge ndi kureba ko ndi kuraba kabisa kuri uwo muntu si ntabwo ko mu perezida ntabwo nari mwishimiye neza cyane kabisa siriwa ndababeshe ngo twe twageze hari batugize hari baratu reka ndebe kuvuga byinshi reka tuende turakwa icyo azahindura muri byose tuende mu perezida cyako hata turi nyuma y'igihugu turakwa icyo azatuma
ego urakoze bw'umusimizi ubwire umusimizi anga ha Uganda
sawa sana
ego Jean-Vir usikira kabazo ka Jean mwari mwakavuze mugabo ntimwakinje mu mizi cyane mwavuze ati nico bita systeme mu rurimi rw'igifaransa avuze ati ico twahunze n'abandi bakiriyo niki bizokoroha ko iyo systeme itunganywa gushasha uko muzuri ya mugambwe mwarabubayemwo mwarakoranye n'abawugize n'abawurongoye nikizokuba rukoro
bon mi frase cyo bita benefice du doute mutwe simbone jambo bihuye ntuvuga yuko kuri no munsi nta kintu cyo ntuma kumbore ntizera yuko nubwo ingene amatora yagenze nyine hakiye hari haba bifite ko amajambo nta kintu cyo ntuma no munsi ntizera ko hashobora kuba kumbure ihinduka ryiza mu minsi iri imbere kuko Burundi burya si nubwo bamwe bagifata nko nk'ibyinga kuri isi harabaye ntiturabambere kandi ntiturabanyuma mu kugira ingorane za politike nk'akarorero Burusiya muri azi nyine bwari gutwawe mugabo harabaye umuntu witwa Gorbachev ararikura ibihugu birigenga bimwe bimwe harima harabaye nomo n'ahandi nko muri Ghana barigeze kuba nabone bafite ibibazo ariko hari umu perezida yatowe hanyuma mu matora akurikira aremera arayatsindwa opposition bari abatavuganye n'ubutegetsi barashyikira ubutegetsi mugabo kubera ingene yari yarongoye igihugu muri icyo kiringo ahubwo ashabarira n'abanywanyi bacu tegereka tubafashe bashyikira ubutegetsi tubyubahirize kuri icyo gihe nta ndyane za politike zo gusesa amaraso zasubiriye mu gihugu cya Ghana muri afurika du sud ngira abantu bose barabyibuka igihugu abirabure bacugwa ufuye na buhoro mugabo harabaye mu perezida yitwa Judith Dokrek hama aremera abazungu bararekura ubutegetsi barawushyikiriza mu minwe ya Mandela n'abirabure kugeza uno munsi nta bwicanyi buhagaze ku kirenga buhagaze ku by'urukoba bwasubiriye ni ukuvuga rero yuko no mu Burundi abantu ntibokwihebura reka dufate yuko ibyashyikirijwe muri ayo majambo byo gusanura igihugu guteza imbere ubutunzi kubahiriza agateka ka zina muntu reka tubifate yuko byavuze bivuye ku mutima kandi ishobora kuzoja mu ngiro hama rero abantu nibabona bitagiwe mu ngiro bazohera bazoheza bagira ico bayivuze ko cyane byaba ngombwa bafate izindi ntumbero nkuko byagiye bigenda Burundi mu mwaka w'2005 hari imigambi myiza kandi yararanguwe mugabo bigiye kononekara mu minsi yagiye gukurira imyaka yagiye gukurikira cyane cyo mu mwaka w'2015 mwabonye ko abarundi bavuga bati oya n'ukuri ibyo si byo siko Burundi bukeneye ko butwarwa navuga rero ngaha rero nubwo ari yahora yarasanzwe ari mu nzego zirongoye umugambwa CNDD navuga umugambwa nyine n'ubugumye ku butegetsi nta kidashoboka iyo abantu bashatse hanyuma iyo jewe ndaje mu bihugu byose intumbero igihugu gifata intumbero igihugu gifata yaba iy'ububafu cyangwa iy'iburyo cyangwa gusubira inyuma cyangwa kujya imbere ahanini ni umutegetsi mukuru perezida niwe ashobora gutuma igihugu kiyoborwa neza cyangwa kikayoborwa nabi ibihugu rero byageze amahirwe abaperezida bagashyira mu ngiro imvugo zeratunganijwe neza rero no mu Burundi rero nico twiteze nico twivugiye yuko imvugo yojana n'ingiro nico kinyamukuru
ego turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu Faustin Ndikumana muravyaho umukuru w'igihugu mushasha asanze igihugu kiri naho mwipfuza ko kija ico mwipfuza ico kogwa mu minsi ya mbere ya indi mvuga ngo iminsi jana ya mbere niya nicahe kuri mwebwe musongora kugira ngo duhave dusezerana
icambere cyose nuko mwisi jana ya mbere ubona ati umuka mushashuraje ibivyuko hariho abantu bwinye n'ibyo by'impunzi ziri hanze ibado byuko hariho amashira hamusanga atari karakora ndetse yanabigarutse kavuga ati ubu tugiye kusuzuma bose bashikirize tuzokemera ko hari amashira hamuvuga ngo bikundwa akaje kuri leta gusumba abandi ati tugiye gufata amashira hamwe bijya by'ibiturira bivuge asubira denonce avuze ati bujya bareretse tugiye kubagwiza nk'ati impunzi ibibazo byerekana yuko l'espace politique byerekana ko igihugu gisubiye kuba amarche yuko kigize n'ibyo kwihutira bisubiriye n'ibyo byo kwihutira rero ku by'imigenderanire n'ibihugu duhana imbibe imigenderanire n'amakungu hanyuma rero umaze gufata izo ngamba muri iyo minsi ya mbere abantu bakumva ko basubiriye kwegerana icyo bita la cohesion nationale kunda kucyita kirikiri di deba igasubira karakarankontra abana akabumviriza bariya burya noneho iyo ugize kirikiri di deba abantu urabumviriza kandi bashobora guterera ibyiyumviro nabo b'impunzi cyangwa iyo ugasanga urakuyemo icyiyumviro cyiza kuko ntiyo ariko baragutegeka bariko barakwereka ugasanga wowe uronse ibyiyumviro byinshi
murakoze cyane
avuze ko nabo batavuga rumwe ashobora kubakenera urumva uwo mwuka niwo ubanza ukaza mu minsi ya mbere abantu bakabona kabisa yuko hari ikintu
cyahindutse
bijya bintu nabyo by'iterambere tuba tugenda tubiganira ko nyine abantu batera ibyiyumviro
murakoze Faustin nkibutsa yuko muri umuhinga mu by'ubutunzi n'intwaro ibereye namwe ga Jarve Rufyikiri ku ruhande rwanyu umunota umwe ico munacokorwa kugira ngo aho igihugu kiri naho cerekeza habe heza bibe byiza ku neza y'abarundi y'abarundi muri rusange
bo ikintu cya mbere no kwisunga amategeko y'u Burundi aranditse neza ku mbere hari hayo ushobora kunosogwa mugabo menshi aranditswe neza nihubahirizwa amategeko ntawe uzasubira kumva cyo gufungira abantu busa kuzimanganya ubuzima bw'abantu reka n'ayandi mari akorerwa mu bihugu mu gihe amategeko atubahirijwe ikindi cya kabiri ni ukugendera ubuntu bwa mbere kuri we nyine no kubazoba bamufashe kugendera ubuntu ni ukuvuga gushyira mu ngiro imvugo ijyanye n'ingiro hamwe rero no kuba akarorero keza mu myifatire y'ibintu ku barundi bose ubwa gatatu ni kurongora igihugu hisunzwe ingendo ya demokarasi na cyane cyane gutwarira bose bamutoye n'abatamutoye
yego murakoze cyane rwose Jean Verusikiri nkibutsa yuko mwigeze kubicegera cya kabica umukuru w'igihugu mu Burundi mwongera kandi muba umukuru w'inama nkenguzamateka mu gihugu cy'u Burundi mwakoze kuri kano kanya mwahayije rya Amerika kugira ngo dushobore kuroyaga kuri ivyimikwa rya General Evariste Ndayishimiye ejo nitwongera kuhamagara muzo twitabe
Ego cyane murakoze namwe ko namwe adutuye muri kino kiganiro sinzogambarara.
Ego Faustin Ndikumana ho mu Burundi namwe bwe mwakoze tukibutsa kuri umuhinga mu by'ubutunzi n'intwari ibereye ejo nitwongera kukwikora ko nawe uratwitaba.
Atuzobitaba cyane imbere gose duterere ibyumviro.
Ego abandi bakoze ni mwebwe mwariko muratwumviza muherereye ijya nino ku isi yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Liviane nahazuye ku izina rya bagenzi banje ndabikibanuye ndabifuriza kuranirwa mu byo murimo byose.